Iyi ni radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese turi kumwe ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya 15 muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Na Eugenia Mukankosi nange ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Turashobora kuvuga ko akiri umukuru w'igihugu nyine gushika itariki 2026 jara bifite uburenganzira uno munsi nk'uko yatanze ibiho ariko rero kandi cyane bizumvuga neza ko igihugu inyuma y'iyo tariki.
Uwo ni Leona Nyangoma, umuyobozi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingira amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru twabateguriye zishimikiye ku Burundi turazigaruka ko mu kanya. Reka dutangurire ku makuru twabateguriye, dutangurire ku makuru yerekeye Burundi, aho Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarahiye uno munsi mu mabanga yo kuyobora u Burundi mu kindi kiringo kigira gatatu mu birori vyabaye gihutihuti iminsi itandatu imbere y'itariki yaritegekanijwe kuri ivyo birori. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyari vyabwiye Ijwi rya Amerika Service y'Ikirundi n'Ikinyarwanda ejo kuwa gatatu ko Perezida Nkurunziza yari kurahira ku itariki 26 z'uku kwezi k'umunani. Yamara yarahiye n'umusi wa kane mu nyubako y'inama nshingamateka ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ikiringo ciwe gishasha c'imyaka 5 caranebaguwe na bamwe mu kuvuga ko kirenga ku ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha yarangije ingwano yamaze imyaka 13 mu Burundi. Ingingo ya Perezida Nkurunziza mu kwezi kwa kane yo kurondera gusubira kwitoza vyatumye haba igeragezwa rya kudeta imyirekano y'amazindwi zitari nke aho abantu barenga 100 bapfuye. Muri ico gihe Perezida Nkurunziza yagenye ivyegera vyiwe bibiri, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ni Gaston Sindimwo, mu gihe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ari Joseph Butore. Barahiye imbere y'umukuru w'igihugu uno munsi kuwa kane. Muri ico gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibiganiro vya politike bikenewe vyihuta mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko irahira rya Perezida Nkurunziza uno munsi kuwa kane vyerekana ko umugambi uri ku butegetsi mu Burundi ufise imigambi yo kwihoza amajwi y'abanyagihugu mu gihe uriko ubandanya imigambi yawo ya politike wisangije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko kurahira ata leta ihari iserukira amajwi atandukanye ya politike mu gihugu kandi atabiganiro bidakumira n'umwe kandi bidasiga inyuma ikibazo na kimwe bihari ngo ntibizotorera inyishu ibibazo vya politike n'umutekano mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ibiganiro atawe bikumira kandi bidasiga inyuma ikibazo na kimwe ariyo nzira yonyene yizigiwe yo kugarukana umutekano mu Burundi no kuzana amahoro n'ubwumvikane ku Barundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ibiganiro nk'ibyo byotegerezwa gutangura kugarukana demokrasi yizigiwe mu gihugu mu gusubira kwiyemeza ku masezerano y'Arusha, gusubira kurekurira itangazamakuru gukora, kurekura abafungiwe impamvu za politiki no gushika ku masezerano ku vyerekeye amatora.
Mu gihugu cya Misiri ho umutwe ukorana na Leta Islamike wigambye ko hari wagabye igitero cya bombe hanze y'inzu ya leta irinzwe cyane i Cairo kuri uyu wa kane mu gitondo. Icyo gitero cy'abarwanyi cyakomerekeyemo abantu babarirwa muri 40. Abategetsi mu Misiri bavuga ko abapolisi byibura 6 bari muri abo bakomerekejwe n'icyo gisasu cya rutura. Igisasu cyakuyeho igice kimwe cy'inzu za guverinoma kandi kimenagura amadirishya y'inzu y'amazu byegeranye mu gice gituwe cyane cya Shurubra. Ababyiboneye baravuga ko abateze bombe mu modoka hanze y'inzu ya guverinoma bagiturikije icyo kibombe mbere yo guhunga bakoresheje indi modoka. Icyo gisasu cyari gifite urusaku rwinshi rwakanguye abatuye hafi aho bari bakiryamye mu mpande zose z'umurwa mukuru nk'uko byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga. Inyeshyamba zishe abapolisi 100 mu bitero byagiye byibasira ahanini abategetse muri guverinoma kuva mwaka 2013 ubwo abarwanyi bakuyeho perezida wa Kiyisilamu Mohamed Morsi. Vubaha abarwanyi berekeje ahanini ibitero byabo ku basivili.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Umumenyeshamakuru wo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko Pierre Moi yishwe arashwe iminsi 3 nyuma y'uko Perezida Salva Kiir agabishije kwica abamenyeshamakuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya igihugu. Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bishije Pierre Moi w'ikinyamakuru The New Nation kumuhinga mawejo kwa gatatu hafi ibiro vyico kinyamakuru ku mugwa mukuru wa Sudan yo mu manuko Juba. Abo bakorana bamenyesha ko bisa nuko yarondegwa muri ico gitero kubera bagize ico gitero batatwaye amafaranga yiwe canke telefone yiwe igendanwa. Ntacigi polisi canke leta ya Sudan yo mu manuko yatangaje buno nyene ku munsi w'Imana. Prezida wa Sudan yo mu manuko Salva Kiir yabwiye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Juba ko ari we wese mu bamenyesha makuru atazi ko Sudan yo mu manuko yisha abanyagihugu ngo bazovyerekana musuri zina ngo bwigenge bwo gutangaza makuru ntibivuze kugwanya igihugu. Ishirahamwe rijeje yo gukingira abamenyesha makuru ryasavye Prezida Kiir gusubira ku vyo yatangaje.
Radio Ijwi rya Amerika Kameruni yashyize hamwe abagabo 500 bo mu ngabo zazobereye mu kurwanira mu mazi mu kiyaga cya Chad bo guhagarika ibitero byiyongera by'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Abo bagabo bashyizwe hamwe hadashize n'icyumweru nyuma y'uko Kameruni itangaje ko izatanga abasirikare 2,250 mu kigo cy'Injamena gihuriwemo n'ingabo z'ibihugu bitandukanye zo kurwanya Boko Haram. Umukuru w'abo basirikari bazobereye mu kurwanira mu mazi Amiral Mendua Jin avuga ko abarwanyi ba Boko Haram bashobora gukoresha ikiyaga Chad n'inkombe zacyo mu gutegura ibitero ku bihugu byo mu karere nyuma y'uko uwo mutwe wa Boko Haram wirukanywe n'ingabo za Nigeria zikawukura mu ishyamba aho wari wihishe. Umuyobozi w'ingabo yavuze ko abo basirikari hamwe n'abandi bazifatanya nabo ntacyo bazirengagiza mu bishobora kubafasha gutsinda umutwe ukoresha iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria. Urugomo rw'uwo mutwe rwakuye abantu babarirwa muri miliyoni 2 mu byabo kandi rwahitanye abagera ku 220,000 muri Nigeria, Kameruni na Chad hamwe na Niger. Mu cyumweru gishize nibwo Kameruni yatangaje ko yatanze abasirikare 2,450 bo gufatanya n'umutwe w'ingabo z'amahanga zirwanya inyeshyamba za Boko Haram. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu kubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 48 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Umwanya w'amakuru yo mu karere amakuru ashimikiye ku Burundi. Uno munsi kwa kane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yimitswe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe niyo ibirori byo kumwimika byabereye. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse niyo yari.
Petero Nkurunziza yageze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe igihe cy'isaha 5. Ibirori nyezina byatanguwe n'ibisabisho byavuzwe n'abaserukira amadini y'abakatolika, abayisilamu n'abaporoti. Muri katolika icegera cya Musenyeri arongoye diyosezi ya Bujumbura yasabye Imana ati:
"Mwongereze ubwitonzi, ubonekere urukundo gusaga abarundi bose babeho nk'abavukana mu gihano n'ubwicanyi butsinzwe bizimana mu gihugu cyacu no mu bacu."
Uwuserukira abayisilamu nawe mu gisabisho ciwe yongeye ati:
"Turagusavye Imana yacu uturinde ingwano n'ibimenyetso vyayo, uturinde inzangano mu gihugu cacu."
Nawe waserukiye abaporoti mu gisabisho ciwe yagarutse ku butungane:
"N'abandi bose batoranije ngo baganze muri iki gihugu cacu, bahubwiye ngo kuja inama neza, baca imanza z'ukuri, kandi ubereke yuko ubutungane n'ukuri ariko butuma igihugu gitera imbere."
Yewe Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro ya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, kubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane. Ndemeye kugwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu n'akabanyagihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika.
Ahejeje kurahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije, yashimiye umugwiseni watunganije amatora, abaterereye uburyo kugira ngo amatora ashoboke hamwe n'abarundi bayitavye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakebuye kandi amashirahamwe atayegamiye mu vya politike hamwe n'amashengero.
Dusavye amashirahamwe atayegamiye mu vya politike ngo yinde kwivanga mu vya politike, yongere yirinde gukora ico ari cyo cyose rotuma haba yaneze amacakubiri aho aturutse hose, gukokeza mu bwicanyi nk'uko byagaragaye mu migumuko iheruka. Ibyo hagiye gusubirwamo neza amategeko abagenga kugira ngo akajagari kibonekeje nikazi gasubira kuboneka muri kagoro. Turasabye abarongozi b'amashengero n'amadini nimwirinde ibikorwa vya politike bibatesha intumbero mwahawe n'Imana mukorera.
Ikindi nacyo kibonekeje mu ijambo yashikirije ni kugenda aragabisha abo bose bipfuza guhungabanya umutekano w'igihugu.
Abafashe inzira idashika yo gutera no kugwanya igihugu cyabo tubahanuye kubiheba, atari uko bagiye guhigura n'Imana mushobora byose. Bazohera nk'ifu y'imijira, Imana yo mu ijuru niyo cyabo. Tangarije abarundi ubugira kandi hamwe n'amakungu ko inyuma y'aya matora hagiye kuba ikiringo c'amahoro, umutekano n'iterambere. Tukanagabisha ko uzokwitambika imbere yavyo ari umurundi cyangwa umunyamahanga azohigura n'Imana mushobora byose, ibyago bizomushikaho giturumbuka atagitabara.
Kubijyanye n'ubwicanyi umaze iminsi bwibonekeza mu gihugu aho ari gake umunsi wijyana ata muntu apfuye, Petero Nkurunziza yavuze ko mu mezi abiri gusa umutekano uzo wamaze kugaruka mu gihugu.
Duhamagariwe twese kuvira hasi icyarimwe tugafata utugwi tw'inkozi z'ibibi no gutuza abicanyi bamaze iminsi bahekura u Burundi n'imiryango mu ihangiro twiyemeje karenze amezi abiri gusa.
Ibyo birori byo kwimika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza byari byitabwiye n'abagize leta y'u Burundi, inama nshingamateka na nkenguzamateka, abashikiranganji inzego z'umutekano hamwe n'abaserukiye ibihugu byabo nk'Ubushinwa, Uburusiya, Egiputa, Kenya, Tanzania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubufaransa. Umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Jacob Zuma yari yaserukiye muri ibyo birori n'umushikiranganji we w'umutekano. Ikindi nacyo twabamenyesha ni uko irahira rya Petero Nkurunziza ryabaye giturumbuka gushika mu ijoro ryakeye ryo kuwa gatatu shira wa kane, nta wabica nikanda yuko ari byimikwe kuri uno wa kane. Ibujumbura Fidelite ishatse ku buryo rya Amerika.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'irahira rya Perezida Pierre Nkurunziza, abagize inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu, bavuze ku kurahira kwa Perezida Nkurunziza ko yanyaze u Burundi demokarasi. Iyo nama igizwe hanini n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, yari yatangaje ko ihaye Petero Nkurunziza icyumweru kimwe gusa cyo kuba yatanze imihoho. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema, umuyobozi w'iyo nama Bwana Leonard Nyangoma yavuze ko yatunguwe no kubona Nkurunziza yemera kurahira kandi ngo amategeko atabimwemerera.
Ukuri kose gihe bikaba byandunguye Nkurunziza, twebwe turamaze kumumenya, turazi ko atumviriza abanyagihugu ndetse benshi bavuga bati ari n'akagaye kenshi cyane. Yagize uno munsi bija dutangaje mu kwitanganiza kurahira ngo ko ari umukuru w'igihugu ata wamutoye kandi atanabifitiye n'uburenganzira ibwirizwa shingiro y'amasezerano y'Arusha. Ibyo byose biratomoye neza niyo mabwirizwa agenga igihugu akomeye cyane two kwita umutima w'igihugu, niyo shingiro koko ry'ubumwe, niyo shingiro ya demokarasi mu Burundi muri ibi bihe. Aratombora neza ko umukuru w'igihugu mu Burundi atowe adashobora kurenza imyaka 10 atwara igihugu.
Bwana Nyangoma, mwari mwavuze ko nyuma ya tariki 26 z'ukwezi kwa munani mutazaba mugifata Perezida Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu, none yarahiye, ubu biragenda gute?
Ninde yakubwiye ko ari umukuru w'igihugu? Ubu icyo gihe uwagomba turasho
ashobora kuvuga ko akiri umukuru w'igihugu nyene gushika itariki 2026 jara yifite uburenganzira naho yagiye kwitamwo arahira mu kinyegiro atanumwe bimenyesheje ibyo byerekana yuko nawe ari bitera soni yakoze bidakogwa uko yagiye arabundabunda mu kurahira nta n'umukuru w'igihugu numwe hageze abandi bararahira bagenzi babo bakaza uno munsi nuko yatanze imiho ariko rero cyane cyane kuzuvuga neza kwa tikiru w'igihugu inyuma y'iyo tariki 2026 z'uku kwezi kwa myandagaro umwaka wa 2015 ubu nabo uno munsi yakoze ibidakogwa yari isabukuru ya 15 yo kwibuka amasezerano y'amahoro i Arusha.
Kuri mwebwe n'urunani rwanyu imigambi yanyu nyuma y'iyo tariki ni iyi?
Twege dukora iby'abanyagihugu bashaka kandi baravyerekanye ko Nkurunziza batamushaka igihe baja mu ibarabara nawe atakindi yakoze atari kubasukamwe amasasu abandi agafata agapfunga abandi bakangara abandi bagahunga bararenga n'ibihumbi 200 bari hanze mu bihugu cyane cyane duhana imbibi. Bige icyo tuzokora tujoje dutanguza ibiganiro hagati y'abarundi bakunda igihugu kugira ngo tuzoshireho mu gihugu inzego ikiringo fata kibanza cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ikiringo cy'ingingo fata kibanza cyo fasha kugira ngo dutegure amatora atanwa kumira amatora yizigiwe n'abarundi bose yico twebwe n'utuzobandanya ibiganiro ariko adadaje n'ukuri kose abanyagihugu ntibazomwihanganira abanyagihugu nta utsinda abanyagihugu bahagurutse narabivuze n'ubu ndabisubiriye uzobaze ku isi nta na hamwe umutegetsi yigeze akagarama Uganda yananiye abanyagihugu bamuhagurwa naha bakomeye gute nayo bakomeye nk'amabuye abanyagihugu bamwitumye baramurwanya agatemba ubu rero turararitse abanyagihugu bose aho bari baba abasivili baba abasoda baba abapolisi abo bose duhagurukiye rimwe twiyamirize Nkurunziza yatunyaze ukwikukira kwikukira ku Burundi yatunyaze demokarasi ibyo rero dushobora kubyihanganira ndetse no muri kahise ikigihugu cyacu ibyo ntitwigeze tubyihanganira urugamba nk'urwo twarwanye turarutsinda suwo rero suwo yatutunanira.
Leonari Nyangoma, turagushimiye cyane, murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe.
Uretse ukurahira kwa President Nkurunziza n'ivyegera vyiwe vy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, icegera ca mbere, incegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, nabo nyene barahiye mu nyubakwa y'inama nshingamateka yo mu Kigobe I Bujumbura. Radio ya Amerika I Washington DC tubandanye tuvuga ku Burundi. Abanyagihugu bo mu mitumba imwe imwe ya komine Busoni bihereje amabarabara bavyina ku muhingamo w'uno munsi wa kane. Umukuru w'igihugu amaze kurahira benshi bari bitwaje amashami y'imyumbati kimenyetso c'umugambwe CNDD-FDD bavyina indirimbo zakoreshwa mu kwiyamamariza kwa Perezida Nkurunziza. Iyi ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Uko niko vyari vyifashe ku mitumba ya Gasenyi Gwibikara kubaniro nahitwa kumushasha hahurira imitumba ya Higiro Marembo Kibonde na Murambi muri komine Busoni hari mu masaha ya saa 10 no kubandanya aho abo banyagihugu bo kuri iyi mitumba bavuga ko bariko bigina insinzi y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amaze kurahira isango bemera ko bari barindiranye amakenga.
Turyohewe no kubona umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza yarahiye kandi tutari tuzi ko ari burahira uno munsi.
Abye mwari muzi?
Oya, twari tuzi ko azorahira ku 2026.
Mwabimenye ryari none?
Nka saa 5. Nace numva nezerewe cyane kuba yarahiye Imana yadufashije.
None wewe ninde yabikubwiye kubwira ko aza kurahira?
Nyuma yabimbwe na vyumise ku radio. Nije ku matelefone ku maradio. Twatambye twishimye n'ubu tugitamba.
Kuko ivyanjoheye kuburyo twumva mwisi no mwisi ni mkuru ujibuku ya rahiye Haliko leo, hali habasi veshi Haliwa vizekata zora hila
Habasi ni maande?
Habasi Na habasi viji hugu Habanu batashaku mkuru ujibuku ya rahiro lumva Sabanu wakundiji hugu
Imbele yuko iyo mwisi mkuru itangura Ibiruri jekuimika President Nkurunziza Biriko biraba Ibujumbura Hamwe na hamwe Nko ku mutumba warenga muri komine Busoni amazu ari kwibarabara rija mu Rwanda yariko amashami y'igitegwa cy'umwumbati benshi bazi cyane mu Burundi nk'ikimenyetso cy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ayo mashami kandi niyo abariko baravyina insinzi ya President Nkurunziza bari bitwaje twashatse kumenya ko ari abagumya banga bariko bigina insinzi y'umukandida bashize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu tubaza abari muri iyo minsi mikuru inyisho twaronse zagira ziti
abana barundi benshi cyane gose kuko umumba tunutunza barundi benshi nuko ari nabanywanyi ba CNDD-FDD kuko CNDD-FDD ni bigeze abantu abanywanyi benshi muri muri iki gihugu
umumbati warafashije no kuvuga ko wafashije mwishamba abantu bari mwishamba ari n'umukuru w'igihugu bafashwa n'umwumbati kwakiro tubigira rero intuze yo kuvuga ko umwumbati ariwo watunze abantu mwishamba naha mu Burundi ni udutunze nicyo gituma rero umugambwe CNDD-FDD ubwo umushire umwumbati imbere nikimenyetso cyo ku mwumbati udutunze kandi watunze nabari mwishamba kugira ngo igihugu kize mu mahoro
bati Imore irabonetse Burundi abahunze nibahunguke
nibaze nyakubaho wacu President Nkurunziza yarahiye amahoro ubarahari kandi aruzuye ahariho hose baba barahungiye banyaruke nta kindi dusaba ubu president wacu amahoro n'umutekano ya ugarukanye yuko yarinza arahira kwega twatuzi yuko atazona arahira basa bavuga yuko ngo bazomutagera aho azorahirira mugabo unyakubaho yarahiye tirika yiwe yakunze
kuri uno munsi gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo nta bantu bagaragara ko bari ko baje mu Rwanda nk'abahunze nta wuzi ko bitatumwe nuko isango ryo kurahira bari bagiteze mu minsi iri imbere ariko isaha 10 zirenga gato habonetse imiduga mikeya itwaye abantu habonekamo imatara amasakoshi n'amavarizi biboneka ko bashobora kuba ari abari bahunze muri uwo mwanya nyene akaba ariho iminsi mikuru yo kwigina President Nkurunziza yari rese muri komine ya Busoni mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bavuze ku iyimikwa rya Petero Nkurunziza perezida w'u Burundi ibyo bitekerezo byabo murabigezwaho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
Nkuko mumaze kubimenya kuri uno munsi wa kane tariki 20 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2015 perezida Petero Nkurunziza yimitswe mu mabanga y'umukuru w'igihugu twahaye urubuga rwacu rwa Facebook abanywanyi kugira ngo bashikirize ibyumviro byabo Ndayishimiye yavuze ati mfise amakenga kubigiye gukurikira rijya rahira Justin nawe yavuze ati uyu mugabo yikubise coup d'etat mana tabara barundi Bigirimana we yavuze ati irahira ryanya kubahwa Pierre Nkurunziza abantu benshi bo mu gihugu hagati byatunejereje kuko abanyagihugu benshi bariko bihakamwe mu bubare biruhutsa Ati twizere ko kumbure abatavuga rumwe na leta hamwe na leta bagiye guca basubira mu biganiro maze umuti w'ibibazo bafise ukaboneka ati kindi kiduhimbaye nuko twabonye n'abaserukiye ibihugu byabo bitavye ibirori byo kwimika biduha ibyizero ko nabandi buke buke bazosubiza umutima ku Burundi bimaze ubute wakavuga ati aha Ivy'u Burundi bibandanye biyangara ati hari cinyegeje inyuma yirirahira ritunguranye ati yategerezwa kurindira itariki 26 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2015 nkuko yabitangarije ijwi rya Amerika ati reka turindira gahinda kari inyuma umwe mu banywanyi bacu kuri Facebook ni Ndikumana nawe nyene turamufise ku telefone agire icyo ashukirije kwirahira rya Perezida Petero Nkurunziza ritari gitezwe n'abanyagihugu benshi David icyo ufise ushikiriza niki?
Ego ndabaramukije.
Ego.
Ego nagomba gutera icyumviro ukuntu ibi bintu byabaye ibudumbura byabaye ibintu bitunguranye cyane nta n'umuntu yarabi yaranabyiteze n'abantu benshi imbere bari bamwibaza ko ari bihuha ariko wagedusanga mu nyuma imirimo yose irahagarikwa amabarabara barayugara aho mbere nka twebwe tugaraniye mu kigo cya kaminuza amasaha arenga nkane baje kuturekura ari uko ngo ibirori byose biheze byabaye ibintu byari byateguwe n'abari abo byarabagusa gusa byaboneka neza yuko umenga n'ibintu nabo nyine menga bo babafite n'ubwoba
none nka kuri kaminuza abanyeshuri bavyakiriye gute bamaze kumenya yuko umukuru w'igihugu yimitswe mu mabanga y'umukuru w'igihugu
bo tumaze bamaze kubona yuko ari byo ibarabara iri bita Boulevard du 20 novembre ya ryamaze kugagwa hariko abapolisi n'abasoda benshi cyane haguma hatembera imiduga y'igisoda n'igipolisi gusa mu nyuma niyo rehandutse haza abasoda baratwigize inyuma ngo nitwingire bamwe ngo tuje mu mahashi teatre abandi nayo ngo bagende mu madorotwari yabo haza n'abapolisi badukankamira yuko ngo umuntu bomona nko ku metero nk'amajana abiri byubahiriza abanyeshuri agashavu nyine kadufashe bisanzwe ariko mu nyuma abandurutse baraturekura turavayo ariko nuko n'ubu gushika n'ubu ibarabara bagihugurura ubu nyine imirimo yasa niyahagaze nk'abataha mu makaratie ubu gushika ubu ntibari bwasubire muri kampisi kuba bakora ama etide
urakoze cyane Ndikumana ari i Bujumbura mu Burundi urakoze
yego namwe murakoze
Nkorera Imana no bavuga ati twibaza ko nawe nyine yeretse abarundi n'amakungu ko mu Burundi haragahaze kuko ntavyo tumenyereye umukuru w'igihugu arahira imbere y'akagwi gatoya kabamushigikiye na bamwe mu bahemukiye abarundi nka agatogwasa
imbere yuko turangiza amakuru twari twabateguriye uyu munsi tugaruke ku ncamake yayo ku byerekeye Burundi yashimikiye ku Burundi president w'u Burundi Petero Nkurunziza yarahiye uno munsi kwa kane mu mabanga yo kuyobora Burundi mu kindi kiringo kigira gatatu mu birori byabaye gihuti imisi itandatu imbere y'itariki yari yategekanijwe ku byerekeye ivyo birori muri cyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibiganiro vya politike bikenewe vyihutirwa mu Burundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha kwirahira rya president Nkurunziza uno munsi kwa kane vyerekana ko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ufise imigambi yo kwihoza amajwi y'abanyagihugu mu gihe uri kubandanya imigambi yawo ya politike wisangije Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko kurahira ata leta ihari iserukira amajwi atandukanye ya politike mu gihugu kandi atabiganiro bidakumira n'umwe kandi bidasiga inyuma ikibazo na kimwe bihari ngo ntibizotorera inyishi ibibazo vya politike n'umutekano mu Burundi.
Uretse president Nkurunziza w'u Burundi abandi barahiye ni byegera bye Gaston Sindimwo umwe uri mu kibanza cy'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu na Joseph Butore mu cy'icyegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu. Naho mu gihugu cya Misiri umutwe ukorana na Leta Islamique wigambye ko hari wagabye igitero cya bombe hanze y'inzu ya leta irinzwe cyane i Cairo kuri uyu munsi wa kane mu gitondo. Icyo gitero cy'abarwanyi cyakomerekeyemo abantu babarirwa muri 40. Abategetsi mu Misiri bakaba bavuga ko ha polisi 6 bari muri abo bakomerekejwe n'icyo gisasu cya rutura.
Umumenyesha makuru uwo mu gihugu cha Sudani yo mu manuko Pierre Moy yishwe arashwe iminsi 3 inyuma yuko President Salva Kiir agabishije kwica abamenyesha makuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya igihugu.
Kameruni yashyize hamwe abagabo 500 bo mu ngabo zazobereye mu kurwanira mu mazi ku kiyaga cya Chad bo guhagarika ibitero byiyongera by'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Abo bagabo bashyizwe hamwe hadashize n'icyumweru nyuma y'uko Kameruni itangaje ko izatanga abasirikare 2,450 mu gikorwa cyo kurwanya umutwe wa Boko Haram. Chuti mwesterero mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro byacu twabategure kuri isaha na habihumurije tuboneyeho umwanya wo kubashimira mwese kwa mwateza amatwi tugashimira engineer Jonah wadufashije kubuhanga bw'ibyuma wari kumwe na Fatuma Karara Arimasi wadufashe kwegeranya ibiganiro mwari kumwe kuri mikono ya Eugenia Mukankusi
nanje Fidel niyo ngabo mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Voice of America. The following program is in Swahili.